Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. No munsi ni kuwa gatatu itariki 20 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka na Aloise Bigirimana. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Tugiye kongera guhakanya amashirahamwe y'ugwaruka ashikiriza icokogwa kugira igihugu cy'u Burundi cyogorore amahoro n'umutekano bitsimbatare. Aho ni mu kanya gato. Reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana banza tubwire incamake y'amakuru avugwa ku Burundi muri aka kanya. Aloise,
urakoze Oriane. Muri aka kanya mu Burundi haravugwa ubukene bw'amafaranga y'agaciro, haba kubadandaza bayakenera cyangwa abo bose bifuza kuyakoresha mu bikorwa byabo bya misi yose. Kuri mikoro turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Berika neza. Eloge, ndakuramukije.
Amaho neza Aloise.
Amadorari mbega muri iki gihe avunjwa gute ugereranije n'imisi heze?
Mu Burundi aho twagiye turaca mu mazu y'uguvunjiramo amafaranga twasanga ku giciro mu bisanzwe ciba inkuru y'igihugu byanditse ko idorari rimwe rivunjwa ku mafaranga agera ku 1,960,000 ahandi 35 rigahagarika rikagurishwa 1,635 canke 1,607. Ariko by'ukuri winjiye aho badandariza ukavugana na bene kuyatanga usanga ayo mafaranga ahushanye rwose n'ingene ibintu bikorwa, kuko usanga idolari rimwe ugiye kurigurisha barigurira hagati y'2,365 hamwe n'2,365 rikagurishwa 2,700. Nayo ifaranga ry'abanyaburaya uretse ariryo eho uretse ko ari umuduri buye ryagurwa 2,800 rikagurishwa 2,870. Ni ukuvuga hari n'ahandi mbere usanga ibyo biciro batabishyira ku rya bita afishaje ngo babyerekane ingene bariko barakora.
None ku bijyanye n'ubwo bukene bw'ayo mafaranga, iyi banki nkuru y'igihugu BRB hari icyo ibivuga ko?
Ego, banki nkuru y'igihugu ivuga yuko mu bisanzwe ubukene bw'amafaranga bukibonekeza mu Burundi gusa. Umukuru w'banki nkuru y'igihugu Jean Tiza anasigura agatanga utoro tw'ibindi bihugu nka za Nigeria, za Venezuela, za Mexique n'ahandi. Usanga mbere hari n'amakompanyi y'indege ngo atakijyayo kubera ubukene bw'amadolari bw'amafaranga y'agaciro. Agasigura ko mu bisanzwe igihuhusi cy'ubutunzi cyateye ibihugu byo ku isi yose aricyo ntandaro y'ubu bukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi. Ariko rero icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu nawe Joseph Butora ari nawe asanzwe araba ibibazo by'ubutunzi mu gihugu, ubu yarakoranije ejo kuwa kabiri abagwizatunga, we yavuze ati kugira ngo bimwe mu byotuma tugabanya iyi ngorane ni uko twoheza tugarondera ibindi bintu bishyashya byo gushora hanze, kuko murazi ko Burundi busanzwe bushora ahanini ikawa n'icyayi gusa. Ati nitwiyumvira ibindi bintu bishyashya dukoresha ubwenge nk'abagwizatunga bwo gushora ibindi bintu bishyashya kugira ngo iyi ngorane duheze natwe tuyitorere umuti.
Abo bagwizatunga n'abo badandaza bo babivuga kwiga
abagwizatunga n'abadandaza icyo mubamenya cyose ni ubu uye banki nkuru y'igihugu yarumvikanye n'abadandaza yabagishije inama ibabwira ko ubu uye kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro hari imigwi itatu yonyine yemerewe kurondwa amafaranga ni banki nkuru y'igihugu. Ni ukuvuga abagwizatunga bigize imiti, abagwizatunga binjiza ibitoro, n'abagwizatunga binjiza ibintu byo mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Akaba rero ubu yabagwizatunga bavuga bati twebwe ahubwo banki nkuru y'igihugu na leta bategerezwa kuraba bagakora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga uwayakeneye wese ayaronke, kuko ubuzima bw'igihugu ntibuhagaze kuri ibyo bisata bitatu. Hari abazana iby'ukubaka, hari abazana ibyambagwa, hari abazana ibifungurwa n'ibindi bitandukanye. Ati ni leta nirabe ikora ibishoboka kugira ngo amafaranga aboneke iyaturonke twese, ikindi nacyo icungere ingene agurwa kuraba basanzwe bagurisha icyo bita bureau de change.
Urakoze Roger, wandanye dutohereza iyo nkuru naho mukanye. Oriane,
urakoze cyane. Aloise nawe Eloge. ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Kaze mwese.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri 104 nibice 3 i Kigali FM. Mu biganiro bitari bike dushikiriza hano ku Ijwi rya Amerika ugaruka ntirusiba kuvuga ko rukumirwa mu biganiro vyahuje abarundi yarusha mu gihugu cya Tanzania. Mu ntumbero yo kubandanya guha karyo ugwaruka rw'abarundi gushikiriza imigambi yarwo hamwe n'ikintu rubona cokogwa mu gutorera umuti ibibazo bihanze bagenzi babo hamwe n'igihugu cyabibarutse, twatumiye bamwe mu baserukira ugwaruka mu gihugu. Twatumiye mu kiganiro cy'uyu munsi ubuserukira ishyirahamwe ry'ugwaruka ryigenga ryitwa Aluchoto. Iryo shyirahamwe rifise umugambi wo kugwanya ubushomeri hamwe n'ityozwa ry'agateka kazi na muntu mu gihugu. Twatumiye kandi n'userukira ishyirahamwe ry'ugwaruka ruhurikiyemo mu runani rutavuga rumwe na leta y'u Burundi ADC Kibiri, akaba kandi yaritavye ibiganiro biheruka kubera iyarusha muri Tanzania mu minsi yahera. Kaze mwese rero mushikirize ibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Telefone yacu ya WhatsApp mushobora guhamagara ko mukaduha nimero zanyu mukagira ico muterereye ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ku ruhande rw'ishyirahamwe Aluchoto rero turi kumwe na Vianney Ndayisaba aserukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko, akaba kandi ari nawe yaritanguje. Ku ruhande rwa ADC Kibiri turi kumwe na Patrick Nkurunziza aserukira urwo runani, akaba kandi aserukira urwaruka rw'umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi Sahwanya Frodebu. Vianney Ndayisaba, kaze mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi.
Mwaramutse cyane, murakoze cyane ku mijyambo.
Yego. Nawe Patrick Nkurunziza ndaguhaye ikaze mu kiganiro.
Yego, murakoze.
Yego.
Bumba.
Yego. Ndabasabe mushinga na Patrick Nkurunziza kugabanya radio yanyu gato kugira ngo tubumve neza. Amajwi yaragaruka. Ariko tugiye mu kiganiro, doni tugiye kiganiro duhereye kuri Vianney Ndayizeye. Vianney Ndayizeye, ducire ku mayange. Uburiwe ni ishyirahamwe ry'ugwaruka Aluchoto ryavutse rite muri make.
Murakoze. Mu bisanzwe si Vianney Ndayisaba.
Vianney Ndayisaba murantumwe.
Ishyirahamwe Aluchoto majambo yose yitwa association mu Kirundi ni ishyirahamwe rigwanya ubushomeri n'ihohoterwa ryakiremwa mu ntara mu Burundi. Mu kinyarwanda gifaransa ni Aluchoto. Ati Vianney Ndayisaba ninde? Vianney Ndayisaba navukiye muri komine Makebuko intara ya Gitega mu mwaka w'1989 ukwezi kwa gatanu itariki 25 aba navyo n'abavyeyi babiri bubatse ku Kristo kandi imbere y'amategeko. Bo ishyirahamwe Aluchoto ryavutse gute? Ishyirahamwe Aluchoto kugira ngo rishinge yavuye mu bihe nakineko ndatsinda naciyemwo mu buzima bwa politiki bikanyereka bigatuma ndayishinga yivanye n'uko mbonye abanyepolitike b'u Burundi ko mu mpande zose kumva meze ati byagenze uko. Ubwa mbere narabaye indongozi ya komine Makebuko ko usanzwe mvukamwo muri FNL. nyuma y'indongozi narapfunzwe nzira yuko ndiri biro ya politike byanje ndapfungwa mu nyuma wenyene na cyembe umunyamabanga w'intara mu FNL ndapfungwa nahone maze gupfungwa naravuyeyo hama ndahunga amezi indwi ndahunze niho nagaruka ndagira ingorane kuko ngiye mu kibano mvuka ariko mirema ke ku mutumba wa Kinyonza bose bambona kuri wa munye politike mu FNL kuba ndiko ndagira ingorane notezwa cyafate niona hungira nahungishwa nahungira muri Claude Hash nabayeho muri mpa yarantunze kwezi wa Claude Hash kwezi n'inusu nimwe wa Claude Hash kandi niona na nsandana nakingirwa maze kwa niwa Claude Hash ndakingirwa n'uwatwara ishyamba mpuzamakungu w'umana ya Tihoci yitwa Karine Terfikan ni presenta wa maneto mu Burundi na n'u Rwanda.
Nagukiriyemo vyane muri make ivyo vyose waciyemo gupfungwa kutaronka uburyo bwo kugaruka mu kibano aho wari wavukiye vyose n'ivyo vyagutumye utangura ishiramwe arucoto mu musiguro zayo ni ishiramwe rigamije gufasha ugwaruka kuva mu bukene ukanaharanira nagateka kazi na muntu uraza kubisigurira mu buryo burambuye cyane mu kanya kari imbere ariko reka dufata kanya tubaze na unuserukira Sahwanya Frodebu ugwaruka gwa Sahwanya Frodebu nayo nyene atwibwire muri make hama turongera tubandanye mutwibwire mu buryo burambuye Patrick Nkuru Nziza namwe abatari bake barabazi kuko musanzwe muyoboye urunani ADC kibiri n'ugwaruka rw'umugambwe Sahwanya Frodebu twibwire mu majambo make muri rusange.
Ego murakoze mugabo sindongoye ADC kimwe uzindongoye ugwaruka rwo muri ADC kibiri. Ndiye ko mavuze rero nitwa Nkuruza Patrick abamaze imyaka 10 ndongoye ugwaruka mu mugambwe Sahwanya Frodebu. Amaze umwaka imyaka ngirango yababa ibiri ndongoye urwaruka rwo muri ADC kibiri.
Tugarutse kuri mwebwe Vianne Ndayisaba ubu turiko turaganira ku bijanye n'ico mwebwe urwaruka mu gihugu cy'u Burundi mwokora kugira ngo igihugu cogorore ubunye hakaba hari ibiganiro biko bira ibiganiro n'imishikirano iri kiraba mu gihugu cya Tanzania mu Burundi kugira ngo hagire umuti utoregwa ku bibazo by'u Burundi. Mwaratumiye warusha mwarasavye ubutumire kugira ngo mwishikire mushikirize ibyiyumviro byanyu mu gihe mwotumigu yarusha imigambi mushira imbere nyamukuru ni nkiyi.
Okay murakoze nagomba ndabwire yuko ikintu cy'ambere mbere ku kintu cy'ambere cyo kugo ntaje kubyarusha kugira uburundi bwogore ubwambe bizarwaruka n'inzira ya mbere ishoboka ndwaruka atigutse izabaye muri byose kuva abundi byikukira gushika umunsi n'izabaye muri ino umwaka uheze turi mu ngorane za politike abundi benshi batize ubuzima byavuye haniniya ingorane yagarutse kugwaruka kuko abanyepolitike bose ku mpande zose abo muri leta na muri opozisiyo bose baca kugwaruka nibo bagize inzira yabo kandi iyo nzira bagize nta mugwaruka n'umwe bakunda gusokonye to cyo Burundi maja mu make tumuze mwe muvuga mbaba ya matwi barondera ingu zabo n'imiryango yabo kandi bazi kugaruka bakoresha ibangaruka bw'umwana w'umukene wa mwana w'umukene muri abana ba mwana bose cyeganye ufise mwana bapfuye mu biganye cyose gwa abana bafatiwe ikiroberi ibaye kuvugisha ngo ku mpande zose nta mwana umwe politike n'umakomeye wo muri opposition muri gouvernement bose n'abana bakene baza guhenda bakamemerera yuko bazoba akazi navyo bamaze gushika ku butegetsi cyanke babateye mu rudubi batabihinduka nako munda ico ni kamvuga rero nyarutse ku biganiro biko bi Arusha ati hoko ibiganiro bari ko bagiye Arusha ibaye icungira kabiri hamwe baroguma bagende Arusha mbe yabatwe turibaza mbe yabarundi tuzoguma tugende Arusha gushika ryari ukusanga ni babandi nyene ni amazina ni babandi twe twasise ni meme generation en fait barazinanye bakora makosa koko rikire ugwaruka cyihutirwa gutegereza guserukirwa wenyene ukivugira kuko nta muntu w'umutama ijya cyangwa ugwaruka ahubwo arabushira hasi umunyene cyenda gatishamwo turi mu nama yateguwe n'umugwi wigenga wa leta seni Commission nationale indépendante des droits de l'homme indépendante commission électorale nationale indépendante nous voyons que nous sommes hatumiyemo abakuru migambwe ku gihugu aba responsable directe migambwe n'amashyirahamwe n'amadini naje natumiwe n'umuhumwe mu ndongozi ya service civile nico cyumva neza gushyigikira ubunyene so turi ngamwe barabukuru uhinduka itegeko bigenga amatora mvuga nawe turavuga ikibanza cy'abakenyezi ubwoko nababwiye kunyereka ikibanza cy'ugwaruka icyo kintu twanagaye ko n'umunye politiki kumenda kuvuga izina ngaha yari ko aravuga yuko ngo abana ngo ndavuga ati abana ndamubwira ndamwereka neza ati ijambo rero bwuru kuze ibwuriye niho mwama mwihendera isoko tubona ikibanza cy'ugwaruka ni biganiro navuga ati jewe namaze gufata ingingo ku mpande zose kudahengama kuko nafasi y'ubwiyana maranye agateka k'umwana w'umurundi kuko mara umureko ararenganywa ubu rero two turaraba ubunyene ubu bari kubaragira ibikurondera inyungu zabo ngaruka nibyo bikubiye ibikubiye rero no munsi aha izo mbona niyo memerinye niyo iharusha bikubiye ibiganiro kuko bikoronda bidashingiro amatuko bakavuga ati aba uhandi ubwo nk'iki ibitsina duhaza gute ubwoko none ikibanza cy'ugwaruka kirihe nababwiye umugabo n'umugore umwana umugore n'ubutatu kwijana
birumvikana
cyangira ko
ego
ati none
icyo ni kibazo gihambaye
umwe w'indongo z'ishyirahamwe turi kugwaruka warasabye kujya mu biganiro yaba ndabwiye yuko nari ndibaze ubundiko ndakora ndiko ndakora benshi makungu hamaze kumenya benshi aho muri za komisiyo nasunzinze za dorome nyopene za komisiyo nasunzinze komisiyo nyopene zo za dorome de pep
mwarandikiye none viane ndayisaba n'abaciriyemwo
message batanga mu bapartenere mugabana kuma ndabwiye ikibazo cyihuta ugwaruka n'urubwira ati humura ati gute narayisoza urwandiko inomero ku 18 kwezi kuri 16 nandikiye umuhuza w'abarundi uyu mukapa Benjamin ndamwereka position y'ishami ndonga ishatu nawo magazi ndamwereka yuko ugwaruka gwatumiwe narubonye ugwaruka ruvuye muri senarede muri opposition muri adeza ikibiri n'undi gwavuye muri sendevrede ubwo gwaruka izo kote opposition na sendevrede n'imigani n'ibihande bibiri byatumye ugwaruka gwinshi kwabana babakene uno munsi bari mu mpimba
yego yego via nenda isaba birumvikana birumvikana aho muhagaze nico mwashikirije umuntu ntabaciriyemo ndayisaba viane allo allo viane muranyumva viane murantunga ntabaciriyemo ibyo mushikirije birumvikana ati mwarabwiye umuhuza yuko ahanini imigwi y'ugwaruka yatumiwe nkuko mubivuze yari ivuye mu migwi itandukanye ya politike reka tubaze na Patrick Nkurunziza ivyo umugwi ivyo bashikirije yarusha nabo nyene babona byofasha igihugu kogorora Patrick mwo tubwira imigambi nyamukuru mwashikirije umuhuza kugira ngo igihugu cyogorore ugwaruka rushobore koroherwa mu gihugu
ego murakoze nagomba ngaruka inyuma gato bazi ntango umuco mbire Viane ko hoho nibaza ko yihenze cyane kubera naraje nararavye abatwara imbonera kure siho bari ubwo gwego ntigwatumiwe aricyo nza kugaruka ko cyane nkibaza impamvu batatumiye hama no muri senarede uko byibaza ntibatumiwe ubwa mbere turonka ubutumire twaburonse turi batanu imigambwe itanu irukiwe muri ADC kibiri mugabo kubera ingorane zagiye ziraba hariho batatu batashoye abakuye imigambwe yabo babujije mu gutwe babiri wo muri CNDD na je wo muri FRODEBU twarashoboye gushika mu ivyo biganiro akaba ari naho rero no vuga ko twashikirije koko ikiri ku mutima
mutima turashikiriza umuhuza ico twiyumvira twebwe ikintu ca mbere twahagaze ko twahagaze ku bantu bafunzwe twahagazwe ku bafungwa bafunzwe ko murazi ko mu mpimba ubwa mbere na mbere hoho abari yo nka bose n'urwaruka urwaruka nibwo gwafashwe gwaruka nibwo gwishwe turavugira n'abahunze abo no twahagaze ucane turasaba umuhuza ko ubwo gwaruka yokorishwa ashobye kose rugafungurwa kuko aho nza kugaruka kuri Viane icyumviro yavuze kandi nemera urabona muri iki gihugu niba iyo dukoze ibintu tubikorana nabo no kwita badukuri badusumba ariko nitwe duhano nje ndibuka mva mu Bugande tuve gushaka rwo gwego naci ngenda bace bafunga bafungira mu cibitoki cya rugombo namaze iminsi 18 ariko bose badutwara bose bo hejuru nta numwe bakoma nta numwe bakoma ariko rero aho Vianney yagarutse nayo
gakaka cyane kwa Patrick, Patrick kuri ico kibazo gihambaye uvuze kuko na Vianney yari yavuze ko nawe nyene yari yapfunzwe yarari kugwa nawe warapfunzura rekugwa iyo mushikirije ivyo bibazo mubayo mubayobozi banyu babivuga kwiki yuko ari mwebwe mugwa mu nkorero
abayatuyobora barahari kandi barabizi mugabo nabo ntije nibuka ngarutse mu gato igiye nari Arusha cyo naragishikirisha unashikije urwaruka ko aya masaha niyo Vianney yavuze ngo urwaruka rukoresha nico ntashaka sinumva umuntu avuga ngo arakoreshwa turakuze turano babagabo turi yumvira nta gukoresha uyu ndabo bajya badutwara turakorana turakorana turumvikana tugiye gukora ibi tugiye gukora ibi ariko hageze gufatwa ntibabafata akubwira nawe akubwira ati ibyo birawo butegetsi twebwe hamwe twotwara siko twubikora ariko iyo usubije ubwenye inyuma ukagenda nki Arusha ubuvugiye uheze ndi Arusha je byaranteye isoni naragize isoni n'ukuri kwa Mungu naramaramaye ugasanga abantu bashika 90 n'abangaye batumiye hari bugwaruka abantu batatu gusa baserukiye urwaruka ikintu kibabaje rero nibyo twabwiye umuhuza iyo hageze hashamirana urwaruka urwaruka rwo mise ndefite dimborera kure ariko twebwe muri opposition ariko dushamirana nitwe duterana izo ngorane mugo ugasanga babane nyene badukuriye ari baje kudufatira ingingo kandi je ni ko narabimuhuza twambwije ukuri ati udahamagaye yo mbi urwaruka yo nyene ishamiranye izi ngorane zo kugora ahuru niwe ushaka kugaruka cyane nanje kugira ngaruka cyane abo bo badutwaraho nanje niho kandi nca ndabona ko nabari abanyamakosa kuko ubakurikiye bose imigambi yose uko iza baba bafise ubutumire babiri cyane batatu mugabo nta na rimwe uzosaba bajize mu rwaruka usanga bazananye uko bazinanye nyene uko bakorana ibyo iwabo ahuru niwe natera akamo nabaci mutancirimo gato y'ingomba meze nashaka gutera kamo abo barongoye imigambi wa uri ku butegetsi iyo aco muri opposition bose hageze ico kintu biyumvira co kimwe nta nahamwe ubona mu rwaro gukibaza rero ayo mazano ncangaruka ati mbe dufiki kuyo hageze ko hageze ya maintere cyambu cu Vianney twebwe urwaro gusanga tutagaruka ni aho nico turi ko turagwanira Arusha je narabashikije neza bamwe muza ati utazanye imbonera kurenga utazanye urongo yemeza utazanye abarongoye za IP abaje ipro na kugira gwaruka gose twicire ngato tuvugane ukuri ngaha n'undi muzo wa muri ko murahendana
uvuze jambo rihambaye cyane Patrick kubijanye nuko kuzana ugwaruka gose rugahurira rugashikiriza ibyo biyumvira ariko na Vianney yavuze ikintu gihambaye cerekeye imigwi y'ugwaruka itumigwa kandi wabivuze ati ugwaruka rwo muri CNDD ugwaruka rwo muri FDB rwaratumiwe Vianney yavuze ati ugo gwaruka rutumigwa ruba ruhengamye ruba rurungitswe n'imigwi yabo ico mwo kivuga ko iki ko muri rusange kuri we yavuga ati dukwiye kuja mu biganiro turondera ineza y'ugwaruka muri rusange ariko nkamwebwe muri mu mugambwe FDB kumbure murondera inyungu z'umugambwe FDB ico mu bivuga ko iki
ico ntubeshe ko uri mu mugambwe n'utangura gukorera ko ndibaza ko umugambwe uriye ugiye mu gushaka kubanza gutsinda labo ubwambere bwo bwo nibaza ko inyungu no banza kwimira ni za FDB ibyo sinda byasa ariko jewe iyo niyumvira shitse Arusha ngira ngo bamwe bamwe dushobora guhurirayo bari mu mihari yigenga nabonyeyo barumije twebwe twahagaze twaravugiye neza abafunzwe turagaruka no kumbonera kure rega no kumbona nazo zose ntizibayeho neza nazo harimo izifisi ingorane titwumva ko zose zibayeho neza iyo twe dushitse hajya rero tugize imana tukashika ntitugera tuvugira abafrodebu gusa cyangwa tuvugira aba MS tuvugira urwaruka rwose rwahunze urwafunzwe urwangaye kugira ngo rugaruke mu ruhongore icyo rero nicyo nguma ngaruka ko cyane kandi novuga ko ari urugamba rutoroshega kuko uvuyeyo sari wanyu mu mugambwe saba handi bajya badukuriye urabona ko mugiranye ikibazo umenga
ni nkundi mugambwe w'ugwaruka ushaka kuvuka niho nagarutse rero uwo twajanye no muri sende de kwa Nyangoma c'est pas c'est sende defdet abwo birantangaza cyane kubona tugenda tukicara tukaganira atamura ngoyi userukira imbonera kure atari hari kandi tuzi ko ivyinshi mu biba mu iki gihugu nawe bimuvugwa ko bimuraba koko hacanga ruko mwabajije rero ati none mwebwe mugenda muri mwambwe yiwanyu none muharane biki je ugushika icyo maranira ndiko maranira ko twese rujya gwaruka nyene ruhurira Arusha tuvugana ukuri buryo umuhuza nuko yabandiwe je gukurikira abo badukure kubatumira badukuriye no banza ngatumira urwaruka uwo twebwe nyene twovyumva twotangura kuvyumva n'iki gihugu ntagura nizo subira kuhaba twovyumva cyo kimwe tukavuga ati nkuko Vianney yavuze ati bajya badukuriye baradukoresha cyangwa baratubesha tukumva cyo kimwe ati tugende kuba ku Burundi by'iwacu nitwebeshe twe dufize ingufu tubanze tureke kumvira ibyo cyangwa inyungu z'imigambi tubanze twiyumvire kazoza kacu nakigihugu nakabana twabyaye cyangwa tuzovyara nibaza aho twoba tubanje duhejeje kubyumvikana twebwe nyene byo babiheze no garuka inyuma hari umunyepolitike twako turaganira two tugenda Arusha niche muri bisi nasanga nje ndumujene presque jenyene ndamubaza ati none nkubo nta soni mufise yanyishuye ngo intambara isinywa n'abatama ituma ko n'abatama hama mu guhagarara n'abatama basinya kugira ihagarara ibyo bintu byarantangaje cyane niba naciye ngenda niyumvira ati kumbe bamwe bavuga ngo baradukoresha rero kumbure ni urumva wari yumvira ati nitwe tuyituma ko kandi tuzoyihagarika naciye nkura micigwa gikomeye cyane rero
murakoze cyane bose kino kiganiro ni gihijamba abanywanyi biradijwe rya America reka nabo nyine tubaha kanye namwe Vianney turabagaruka ko muduhe izindi nsiguro yindi migambi mubona yofasha igihugu kumbure ko mwe mwavuze ko ataho muhengamye naho nyine turahagaruka kugira ngo mushikirize aho muhagaze neza na neza kugira ngo mufashe igihugu ariko reka duhere ku munywanyi yitwa Eric muratwumva
ego nabumva
muri neza Eric kibazo cyangwa icyumviro majambo make cyane dufite aba inkwanyi benshi cyane bifuza kwaza ibibazo no gushikiza ibyumviro
ego je nashatse kuvuga kuri icyo kibazo cy'ugwaru ego ingorane ziri mu gwaruka kuko benshi regana kazi bafisa nkaje haje umuntu afite amahera n'icyo ndashobora kuri heba kuko no kuri vumera bararivumereye ko atakazi tuzoronka muri rehe Loro se umuntu agwakazi wabura kutagenda
akazi nega Mustafa Eric ntaguciriyemo akazi akari ko kose kuko twavuze yuko abanyepolitike bashobora kuba babashuka ugwaruka kuja mu bidashimishije uri kuvuga uti akazi akari ko kose umunyepolitike gushikiriza aho gakora naho kuba katajanye n'amategeko cyangwa atashimishije
mu bisanzwe ni nkuko nyine kuko urashobora no kuyiga muri iki gihe bisanzwe bigoye byaranavuze ko atana akazi tuzoronka muri leta nayo ku buryo bazotwima n'akazi urumva bashaka kudukoresha icyo bashaka ahubwo politiki ihari bagwiza ubuzi kuburyo nimba ari amashyirahamwe bayagwize kuburyo dukorera hamwe tukaronka akazi twese niyo gihe mbona yoba ari politiki nziza kuko ubu tubyumvirije uraje no mu mashuri ingene bavuga ngo muri uno mwaka abanyeshuri bahevye ni benshi nocya wibada niwe ko bahevye n'abagiye guheba ubu niwe ko bahevye ajyahe icyo ni kibazo cya mbere dukwiye kwibaza ego kwanza ubu biracyoroshye kuko mu myaka iza nakubeshye bikazobandanywa twese tuzokika babandi biragoye gose mu Burundi biragoye ahubwo icyo saba abatumire bo badushyikira imbere bakine politike neza ku buryo bo tugwiriza akazi bajye kubadukuriye umukuru w'igihugu ku buryo bodufashe bakatubonera amatreprise ku buryo tworonka akazi ndiyumvira ko n'ibyo wumva ngo imbonerakure erega imbonerakure by'imbonerakure kubera zikenye ndibaza niboza kubatora ngo ko tujye gukora ibi kandi bifitiye amahera bifitiye kazi biraza babimbonera kure kandi bakora ibibi kubera abakenye barondera ubuzima ni kubatahura nabone nyine
urakoze Eric urakoze cyane Eric kuri icyo kibazo n'icyumviro reka duhakanya n'uwitwa Mustafa muratwumva
Ndabumva.
Yego Mustafa, kibazo cyangwa icyumviro?
Ukibazo sanze nashaka kubaza uyo Patrick avuga ko yasarukiye ugwaruka mu biganiro. Ugwaruka rutavuga rumwe na ari kubategeka. Yego ikintu naratangaye kuva ncumva ko Patrick ari we yasarukiye ugwaruka rutavuga rumwe na n'ubutegetsi bw'ubujumbura kubera je simbona kriteri bisunga mu gutora uko gwaruka rusarukira abantu kuko simbona ko nka Patrick ari mu gwaruka kwagize manifestation cyane ko ariko mbona kwagize n'ingorane ahanini simbona ingene yatowe kandi kintu nacyo kintangaza senze ko ari muri babenda batama bama batubwiye ngo turi Burundi bw'ejo tukarindira kwejo hagera tukahabura kuko Patrick namwumvise kuva kera mu gwaruka Nii saha sinombinge na yu serukiru kwa aruka. Mwagasa mufu kaya uka serukira. Habari mwari opozisho. Na wabu mwari mwari opozisho. Na nama vike zavagira na nawa tituratua ye Patrike Sangevi. Na shaka kumenya ingena ya towe kugira serukiru kwa aruka.
Kumbure ama, arabidu sigurira.
Ama nga shaka kumenya kumu mugambi wabu. Ahotu waletuzu kwa aruka. Muna maza kukwizi mnya kishi kamino ngitatu neta. Nuna habagi haruka mkwa aruka. Mwaga Patrika maza kusaruka keshi mkwa aruka. Nashaka duho umuco kuri ibyingano byagenze.
Urakoze cyane. Reka duhe abatumire akanya babishure duhereye kuri Vianney ku kibazo cerekeye ubushomeri kuko ishirahamwe giwe rifise umugambi wo kugwanya ubushomeri. Vianney, mu ishirahamwe ryanyu ubushomeri mu bugwanya mute mu yihe migambi muri make? Kuko Eric yabajije ati ubushomeri nibwo buzanye ibibazo
biri mu gihugu. Ndamajeje akuko kandi sahiri ke cyubuciye ke ubushomeri abazi twaze ikomeye cyane ati imbonera kure ntabwo ari imbonera kure mu biko y'idaha imbonera kure kureya ifunga mu jamba ke igira abagikoresha cyane bade bade manifestation ntabwo bade manifestation kubera bakunda bijya bagiye kujya mu manifestation bagiye kubera ikibazo cy'ubukene n'ubushomeri icyo ndi mangara bakorera gato icyo navuze nabwiye muri cyane kugwanya nirete mu nan nirete muze muza mu bigano by'u Burundi mu kapa nirete cyo cyo Burundi amoshya kwenye politike tuzokama ni gufata ibafate ubwo buryo ko rakoresha amakungu baze dushinde ko ibanki irwaruka ibanki y'ubushomeri baze amahera atiye n'amereka iraba bashikatu bariko bagira umwana barabya sabite kuna kare bazi kuba barakubiza furambi barahohotego ndabwo mu bugenda kubera bakenye bashomereye emera kwiyahura nico bituma gako koreyo amakungu ibiganiro bikenewe nkenga kivuguko icihundirwa na leta ikibazo cy'ukuronderera bajya abana ari mu mpimbo banashima sibo cyuncambe niba twige nibaze twicarane ugaruka twerekane koko gwiki kandi cyashoboka hajeho cooperative irejwe nto namakungu nico nzokwerekana muhuzo nico nzokwerekana namakungu mu biganiro nico nico nabwiye n'umuntu nkamwereka nico nzobereka nkeneye bashingwa hubwo abanyepolitiki ubona bo tubona bafite ifaranga bize mu mabanki banyegeje abana babo gusakaje amashini meza neza hanze umwana w'umukene ngo barabakubera arashomereye arakenye yumvikana ikibazo cy'inguta uko akibagije ikibazo ndibaza namaze kwavasa namaze kuvuga yuko umugambi nafashe nabwo programa na mushyamwe ndongoye na ngomba zokoranye repartenaire yo développement bari mu Burundi les ambassadeurs tugire débat ko twamaze namaze tanguza guwabahinga
oya mwidonido Vianney ico mukora mwishira hamwe ryanyu kugira ngo ubukene bugabanuke mu gihugu nikihe aba ugaruka rurakine kumenya kugira ngo kumbure gwifatanye namwe.
Okay, turagira turahimiriza ugwaruka guhindura iziyumviro kugira umenyere kwirondera akazi kugwereka turagira materie kugira ugwaruka ukundi batoguma bazerinze ngo barindiye koronka akazi muri leta ahubwo tubereka ukundi bashobora kwiga umugambi wabo bagiye hamwe tukaba nk'akarono utanga twatanguje umunara w'ubanza iproje twise renforcer la participation et développement ara promotion de la pesquisie au Burundi ni kuvuga yuko cyaje abantu 10 ikabantu 10 dufise ibiroba undi dufise abantu 10 si eta ko kiroba twaca kutuwa tuwa fasha baki mbiki nogo na kutuwa fasha kugira baronga mafi kutuwa ravize neza ni proje ni revaje ikomeye ishuwa kuzana
obgorozi
mkubwa yuko tuko tunaba kuna kwa ruka kwa wangu na wakobga ushobora kuronga ikintu kibingiriza udufaranga
ego okay murakoze cyane Vianney birumvikana imigambi mufise ko kumbure irashobora koko gufasha urwaruka kudatega amaboko canke kutaronderuzi muri leta gusa
akagaza ko n'achi gato umubajije ati mbeya sino gakuzya bwe Patrick abishurira yabagagaruka ati mbeya abanyepolitike bacavuga ati utwe Burundi bwejo icyo naje ndiko ndagaruka ko numvuga ati nde tuzo amajene ugwaruka ruba Burundi bwejo gucarya ni Burundi bwejo ndakivuga ni Burundi bwuno munsi ubwejo ute nico mbona vuze butegereza gufatiza gushigwa mu nzego bikaje muri constitution bafashije ngo bamenyere mbe batama kuba gomba kwikoma banyegeza amabanga ubandazo bikora cyangwa kwiti Patrick yavuze namushimiye avuze ikintu gikomeye ati nasanze ndumu jene jenyene yamba basi acavuga ikintu gikomeye ati jewe ngiye serukira bwa mbere inyungu z'umugambwe wanje ndakumva ishe nagarutse ko rero hakenewe nkaje bino vuga kwera nebuga kwera nabonye je nta mugambwe no wendi mu nawo ujuri indukambya mu mugambwe wawe iwawe sinza kuko abanyepolitiki bundi bose barondera idoja kuno bivuga mu miryango yabo cyane muri ya kimwe tuvuga ati umwereke icyo cyumwe umunsi kuko ngo mbere cyo tuba ngomba tugende tungarusha aho rwaruka rwa mpfunzwe abarukonitije niwe yatemerezwa naho ingingo zanganirizi na rimwe ikubiye imanza y'u Burundi ivuga ivuga igifite amanza y'u Burundi yuko umuntu akoze icyaha rero ndangwa wenyine tukomba cyitwa ibigano tukomba kwiga igituma bari nabaye gute niwe bakoresheje bajya batumye basubire ko
urakoze
kandi ubwo ubutegetsi
ibyo
kimbonera kure nazo nyene hari ibyamu z'amakungu bawo abaho cy'abantu bakunye kwe tatu bari gupfunga
ico kibazo kirumvikana kandi ndumva twaki
bizagaruke ko haba ugwaruka ubwo amakungu ataza n'uburyo kushi dufate mikomere tubelize nje mugwaruka
birumvikana Vianney reka birumvikana cyane gose
reka
duhakanye na Patrick yishuri kibazo cy'umutumire murakoze Patrick kuri Mustafa yabajije ikibazo kumbure kuri mwebwe mwenyene yabaza ati mwebwe ntimwagiye mu myerekano mugumuko yabaye mu mwaka uheze avuga ati byagenze gute kuba ari mwebwe mwaserukiye ugwaruka yarusha kandi kumbure mutagiye muri iyo myerekano mutari mu migwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kumbure sinzi ukuntu abibona ariko akanavuga yuko ati n'imyaka yanyu ishobora kuba irenze y'abaserukiye ugwaruka mu mugambi wanyu umwe mwisha mu bibazo yababajije
yego murakoze nje nibaza ko ubwa mbere huho nashaka mbanze gatoyi cyane kw'iki cya Eric afise avuga ati ibintu byose abikora kuri badafite akazi kuri ubushomeri ati n'uwo gutuma kwica cyangwa gutuma gukora ikibi uzogikora kubera ubukene ntiyabeshe kuko abenshi urwaruka bwinshi rurakoreshwa mu makosa menshi kubera ubwo bukene ariko rero naho Vianney agaruka cyane ngo amashyirahamwe ibiki ngo bazokora amabanki bakoze ibiki byose namwumva ko ashavure cyane abanyepolitiki ngo bafise ngo ibihera byinshi ntumbaze nabo nyine barira nkawe ikintu gusa gikenewe ngaha ku byerekeye akazi ni politike nziza y'igihugu igihe cyose tuba turi mu rugwimo azobara izinduru ntaho urwaruka ruzobona gukorera ikintu cyabara ngo ariko kubanza kugwana no kubanza twiyumvire tugwane ingene y'ubucacu ishobora kugishura kuba igihugu hama ariko y'urwaruka zo twateguye politike y'iwacu y'urwaruka urwaruka ruzobaho gute ruzotwiteza imbere gute igihe cyose igihugu kimeze ukuye naho Vianney azokora imyaka ijana ntacyo azushika ku no muhanura rero ko yoza tukajya hamwe n'abandi urwaruka tukiyumvira gusa tukokiza Uburundi gute hama ngiye ku bya Mustafa urabyo no Mustafa ibyo yavuze Mustafa ntiyabeshe koko nabimubwiye neza maze imyaka 10 intwara ubwo rwego rw'urwaruka ngira ngo rero mu ma imurusi yagiye muri association cyangwa mu mugambi aba ari amategeko abagenga amategeko yatugenga twe mu rwaruka ndetse agenga n'umugambi ngira arazi ko no mu yingarize twakoze kongere n'abasanya Frodo bagahindura inzego ni imyaka 10 nanjye rero navuze neza ko maze imyaka 10 nzoyikwiza mu kwezi kw'icumi tariki 26 natwe rero kwa tubo turategura igikoraniro kugira ngo basubirire kandi ni umuhumuriza ko bazosubiriza
yose ntatwaze mu manda nzogira izoguma ari manda zibiri aho na reme icyo gikorwa kiko kirakorwa
urakoze cyane Patrick reka duhakanya nabandi batumwa nabandi banywanyi bishwe rya Amerika bafite ibibazo duhe umwanya deo ikibazo canke cyumviro
ego murakoze allo
ego deo duga ku ijambo
mbo nanje nagomba nagomba kunganira ku cyumviro cha Eric
nagusabe deo ugabanye radio yawe gato
ego buni sawa bona nagomba kunganira Eric Eric yavuze kubijyanye n'ibyo buzi na cyane cyane kugwaruka yewe mperereye mu ntara ya Cibitoke hazageraho igihe ugasanga ugwaruka urana kuvungunye ariko rurangiza amashuri ari gwinshi cyane gose mugabo ukaca wumva ngo nta buzi buhari hanyuma wajya gusaba akazi ugaca wumva ngo experience dufate nko mwishyira hamwe kuko muri leta aho urumva ko bitakibaho none iyo experience y'imyaka itanu uzoyironka gute nta kazi wigeze uronka ngo ube ufite ahantu uhagaze uri kurakora hanyuma kukijyanye n'abo batumire bacu bashika kure twagomba kubatuma kuri abo bantu nk'uko Patrick yabivuze Patrick yavuze ijambo rikomeye cyane kandi ryiza kuri abo bantu badukuriye na cyane cyane muri politiki mu gihe bagiye hajya ahantu nibashyikirize inyungu z'ugwaruka nazo nyine bazishyira imbere na cyane cyane gukunda igihugu kuko mu turere dutandukanye harageze igihe ugiye gusaba nk'akazi ahantu runaka ugashutangira kumva kubaza ngo mbega uburi muri system iyo nijyare ya politiki ahantu urumva ko turafite ingorane cyane turi cyari mu kintu cyo kuba mu Burundi byose abako bobaho umugambwe umwe rudende kugira ngo noneho ugiye kuronka akazi kurondera akazi batenda kukubaza ngo uri muwahe muyahe system hageze igihe rero ubuzi buzotangwa ngo kubera uri mu mugambwe runaka aho ntaho mbona nk'ugwaruka Uburundi bwoza kwigera buva ngo bugire naho bushitse
nakoze deo reka tukanyana
twagomba gatoya rero dusabe abo bantu bashika imbere vrema icyo kintu bakiganire kabo batama bagerageza ukuntu boraba politike ibe igihugu apana politike y'umugambwe
urakoze deo kuri icyo cyumviro kaduhakanyana witwa Olivier muratwumva ikibazo cyangwa icyumviro majambo make cyane Hello Olivier. Dakika Olivier abuze ku murongo, kaduhakanya batumire bagice bashikirije ku bibazo n'ivyumviro vya Deo. Viane Deo nawe nyine yagarutse ku kibazo c'ubukene. Yavuze cyane cyane ku bijanye n'uburyo iyo bagiye gusaba akazi mashiramwe atandukanye barinda gusabwa cyo bita experience ubumenyi canke igihe baba barakoze muri uwo mwuga. Icho nk'ishiramwe rigwanya ubukene mwiteguriye kugikemura gute cyangwa kukigwanya gute
iki kintu ukundi wacishuri icyo cyane iki kintu mucurambe mu kazi iki kintu amanda babiraje yuko kirisha igihugu mu isanzu ukundi igihugu uzawumva ndacongera kwanya uzawumva ngo burambe mu kazi bw'imyaka 5 none umushomeri umuntu atari mu kazi yogira burambe mu kazi gute cyokunga ndashije nko mwishyira hamwe njeje guharanira ugatega ku muntu aba umushomeri cyambuga ati hariyo ikigo cya leta cyitwa Office National de la Mendez et Grandpoix mu Burundi cyo cyandika abashomeri mu isanzwe ngabo sindamenye no munsi ndabambeshe ko akora nagomba nzokwegere aba bonye ni wabyejeje gutuvuga ikibazo n'umurongozi wacu ye experience ubwo umuhazemo iyo experience tegeza kuvama ahubwo umuntu arose habe ari kigo narekezo kivuga se muri sawa durampo wa harakiri umushikanganje wa top brise yitwa zirasa nakumbeje
ibyo byane umurongo
wa professionnel bigi nka umuntu agiye mu kazi icyo kukugindiza kuvaho ni ngombwa ibyo bya ningarutse ko ikwe mujya guharirirwa mbe ibikubira kubera iki ni kubera ikibazo cy'ubukene ngaho kubushomeri ubushomeri n'ukuri mu Burundi burahanze ugwaruka rimwe bikomeye cyo kugwana igiki mu Burundi nahigarutse ko nico cyo cy'ubushomeri ndahuma ngubwiza ukuri n'abanye politike duvise no munsi nabo nyene beshi n'abashomeri nico ituma ikiri ingorane z'i mu Burundi amabwiye uko atari ingorane z'ubwoko cyanke z'uko
noneho ko gwiki vyane hoko gwiki hoko gwiki
bose afingorane y'ubushomeri ngukunda byo bagenda garutse ko kandi nagomba mbwire Patrick hemwe bishura gatoyi kinyavuze yuko twojamwe twabarugamba intwari bereye kandi baza yuko tumaze kwicara tukiga igituma ubu bukene ndi baza yuko atabone ngamye mugabo je na mandabwiye yuko atapolitike w'inzo jamwe kuko abanyepatike bundi bose bose barondera inyungu zabo ntabwo barondera inyungu umuntu akiri muto icyo bituma ngo ndabwire aha nagunze kumuza tumira ugwaruka atabwo rero ngo ba politike kuko uve mu gambwe ugenda bagutemwa amajambo kuko umeze nk'uwikondane imigambo nayibayemo nayitawe nayibayemo hafi n'abanduzi yatubwiye iki ati gabe bikomeye wihenze ukavuza ijambo ukababwira ati ugwaruka ruserukigwe ugwaruka ruri 2020 atakazi gatangwe ku mugaragaro kayo tangwa mu mugambwe ati have ize kuvuga ati uba mu mugambwe uyuhe ati uraze kuri libanzu rindi rurimbo rw'umugambwe ibyo uyivuze bacha kwanga kubera abanyamigambo b'urundi n'abanyo muri opposition bose n'abanyo muri leta bose ni bamwe ntabatarukaniye kuko n'umuntu ari muri opposition arota ikiraka kazi acagiha uyo muri leta aho nyene akubarira kwa kundi nyene barabishumaye boye nacyo cyo gutangira atembere kubera usanga ari mu nzego abantu badashoboye ibi
ego urakoze cyane rekana Patrick agirica shikirije Patrick kuwi bazo n'ivyumviro vya Deo mu bivuga kwiki
bari kumva urashaka kubabaza munyemereye mujya mwanya kijambo ntari gishura Mustafa neza sinzi ko nusubira inyuma cyangwa sinzi ko nubanda
ego urashaka kugira ico bishikirije mu majambo make hama tukabandanya no kuri Deo
ego urashaka gusa ntange umuco ku muri iyo yibaza n'abandi barundi bose baravyibaza yavuze ati none uwo Patrick yatowe gute inde yamutoye jewe kugira tugiserukigwe nagomba ndamuha umuco n'abandi bose ariko banyumva ndamubanyuwe twandikiye umuhuza turi imigambwe ishika kuri itandatu yari Frodebu yari MSD yari Sended yari Fedes yari Parena yari Prona uko twanditse twese dusitera ko igikumu twandikiye umuhuza yatwishuye ikete atwemera twese baca baduha ubutumire ubu twari twanditse mugongo ubutumire bwashoboye kwitaba urwaruka ruve mu migambwe ibi nuko nabivuze muri Frodebu na Sended uko rero niko jewe natowe kugira ngo ngende guserukira urwaruka kandi narabikoze kandi ndabikora ico ngira ngo kirumvikana nico nashaka kugaruka ku gatoyi ama ibi bya Mustafa baguma bavuga by'akazi je navuze ko nabivuze cyane sinza kuguma ndabisubiramo navuze ko igihe igihugu kikiri mu ngorane atamora atamutekano dufise abantu twebwe nyine tutumvikana n'urwaruka ruzokwama mu ngorane gusaje kinguma ngaruka ko twari twe kwicara ari umuntu twebwe wacu twifuza batwita intakangwa ari ntakangwa ari mbonera kure ari abo baviane ari abo muri MSD mvuga kure n'abadavugana bayiproga kwicara tukiyumvira dabo umuntu wese akiyumvira ati jewe ndi kumparanira inyungu z'urwaru mbere kumva ko ndi umufrode gucana umupuro abanza kumva ko ndi urwaruka ndwanye tukaza kumva ati turwaruka aba dukuriye iyo bahuye ntugire ngo ni ibi byacu tubanza guterana amakofe cyangwa tukavuza induru ubona ariko baraganira batwenga n'iki nico ko n'iki baragisangira mugo twebwe duhuye no gushihana gusa ifunza kwinjira ati twe twohuza gute nitwamara gutahura ingere twe twubana twumvikana ibyo byose tuzobishikako mu gihe cyose tutarabitahura cyane kimwe tuzobishikako
ego rakaduha kanya na Juvenali Juvenali kibazo cyangwa cyumviro
mu kibazo Lema na afya kubat ba wao maserukira ishira arongo ishira hamu arutu. Kumbona mo vuruli haribi sio meri zinse. Ijo ishira hamu ni la shura kuronde la na bamu bamu mo visho meri akas. Iwa dotsi wa netari.
Ora kuzichana Juvenali kaduha kanya na Nahimana Nahimana kibazo chanyu. Hello Nahimana.
Ego ndabumva
duga kwijambo
ego mbaze abo bose baserukira amashyira hamwe yuko bakorera ugwaruka canke bakorera abanyepolitike bagatuma uko abanyepolitike
Nahimana kugira ngo umwanya ube umwanya ntiturinde kurandira nima mwakurikiye Patrick yavuze ko ari mu mugambwe sa Nyafrodebu kandi yuko arondera inyungu z'ugwaruka ariko ko arondera n'inyungu z'umugambwe wabo ariko Vianney mwishyirahamwe rushoto yavuze ati ntaho begamiye ntibari mu mugambwe barondera inyungu z'ugwaruka muri rusange urafize ikindi kibazo
aya kibazo cyane cyari cyo nabamba yuko ubwo bose bamakorera barondera inyungu zabo kandi inyungu z'abanyapolitiki
urakoze na Himana reka duhakanya babishuri ibibazo bya Juvenal Vianney yagarutse ku kibazo cy'ubushomera abaza ati ishirahamwe ryanyu rirafise ububasha nk'uburyo bwo kuronderera ugaruka gose akazi mu mushiramute
oya nagumana mwishura gatati gucya kugira ubasha bwo kurondera akazi ugaruka na warambwira yuko ni kintu twatanguje two turakora cyenda kijwa gatoyi kugezeramwo bariko turavugana bariko twagize kuvugana n'abantu kijyana niyo usanga bafise uno munsi amahoteli amabare akomakomeye akoresha abakozi benshi kubera muri leta ho dusa nkaza nk'ibyabaye broke niko ndavugana n'abantu batwara amashyaka wenda batatu kubera iki kuko nari ngiye mu mahoteli niko ndavugana n'abantu amahoteli isanga hari kwakura abantu bazava mu Rwanda za Kenya za Tanzania njya kuraba abantu bariko bambaza ndabaza kubera iki abarundi mutabakazi abantu babasiki gutyo bacambika ikibazo gikomeye ati abana b'abarundi mu ibyo bize mu gifaransa mugabantu bava hanze baza mu kurara mu hoteli yacu mu mabara komakomeye aha baza bavuga icyongereza ni kuvuga yuko umuntu ushobora kuzana umuntu kumakazi adashobora kubazana akati ukeneye iki ati ugomba kurya iki nace ntanguza ucenda bivuga nabo bavyumve nace ubwo yene nshiri maze kuraba iyo impact igura iyo ngorane ikwira tega abana b'abarundi nace nshiraho projet umugambi wo kwigisha icyongereza byihuta ubwo rwaruka rw'abarundi kugira ngo ndabe ati rwaruka gusa abarundi bose uko nasanze icyongereza nicyo ikeneye kugira ngo bashe kuja ku isoko y'akazi bahiganwe biborohere
urakoze cyane
Vianney bashamo ikondi bashamo itego ya mbere ati itegeko ni nkanda mu gifaransa condition ukamufize ko icyongereza usena certificate wowe twabitanguje rero ugomba kuyandikisha ndahamwerekaho uza kuyandikisha akomeza utanguje ndahavuge arashobora kujya mu gisagara cya Bujumbura baratangiye kwisha ba mbere n'ubwo kuyandikisha hari aho yitwarise technique de la sagesse mu gasenyi ku isoko mu gasenyi muri commune ni zone gihosha mu gisagara cya Bujumbura ecole Stella Matutina mu gihosha semespredo do Ruziba mu Ruziba semespredo Ruziba mu Kamenge ise minespare do Kamenge bitwari mika abaruguru nabo mu ntara y'inga kwatanguye kwirise commune do Muyinga na centre de formation professionnelle y'Muyinga bashaka kwandikira twatanguye après tuzoduba mu ntara muzindi ntara kandi atishura direct ati niko mukora iki ni nakivuze nico bituma ariko ndiko ndaraba abari kubaza mu bundi bwo kubafasha niba banze kumenya ikintu cya mbere gikubira ubundi bukire nibafate tugomba gufata ugwaruka turushyire hamwe kugurutse muga twanze tugwigishe kuko ugwaruka mu Burundi ubutayukane bwabo bigishe ku mashaka kwirondera akazi hamahabe habe banki igwaruka bagurana inyungu ngomba gusindika ndasigwa ba partner kandi ngira mpayigu bariko ratahura no vize yanje
yego Vianney kura kuri cyo kibazo nyene
ayo gikomerano by'abagwaruka b'u Burundi mu butandukanye bwabo aba kwande kwa opposition n'umwanda w'ubuvenema nuko ugwaruka gotaho ubwa mbere amahoro yuko abayabanye politiko muri opposition muri guverinoma baruhenda kuko ikora abantu harugwaruka narumwe anabagwaruka bashira mu shinga mateka niba batama naba batama kazi
bakubabikingira Vianney nkuko wabivuze yego igihe kibazo gihambaye cyane nuko baronka akazi bakava mu bushomeri wavuze ikibazo gihambaye cyane cerekeye n'ubuzi buhari muri iki gihe buri ko buhabwa abanyamahanga ukavuga ati waratanguye umugambi wo kwigisha icyongereza kugira ngo nubwo buzi buhari ntihagira abanyamahanga babutware imbere y'abarundi woshikiriza nimero yawe bakaguhamagara muri zo ntara zose canke aho hose wadondaguye kugira ngo ugo gwaruka kumbure ruze guhiga ico congereza rugerageze kwisununura inumero yanyu ni zingahe ni mwamushobora kuzitanga
ndabaye nimero yo muri secretariat mu biro bacho bakavyihuta
yego
bace ndabaye ari bacho gusa butante
mu kirundi
irindwi n'imwe amagana atatu n'umunani
risubiramwo
mirongo irindwi na rimwe amagana atatu n'indwi amagana atatu n'umunani kuvuga indwi rimwe gatatu ubusa gatatu umunani
murakoze reka duha akanya n'abandi
bantu bakiga icyongereza kugira ngo bashobore guhiganwa n'abandi bana b'igindi gihugu kuko
Ego twavyumvise Vianney. Icyongereza kirahambaye kandi kirakomeye kuko igihugu cy'u Burundi kiri mu muryango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Birumvikana reka duha kanya na Nitunga abazi ikibazo. Nitunga turi kumwe?
Amahoro ndabumva neza.
Yego duga ku ijambo umwanya muto cyane.
Yego bwa mbere nashaka ndamutsaba tumire ndamashima no kunyukunda kwita ibibazo by'igwaruka tujye i Amerika.
Murakoze cyane gushima.
Yego nagomba kubaza cyane cyane inkuru za Patrick. Yari yitabye ibyari imanikiza ikibazo cy'ugwaruka kandi yavuze yuko igitegereje kandi gisemeye mu bari bitabye yarusha. Nibyo barakwiye gutumirwa ariko je icyo aho kiri niba byibaza ko ni uko niba bamaze gutumira abanyepolitike benshi bagenda bavuga ibibazo biri mu Burundi bibaza ku rwego rwa opozisiyo habonetse umugeni umwe ajya gusigura ikibazo cy'ugwaruka warakwiye kuko abavuga ikibazo bihanze u Burundi cyane cyane kuko ibibazo byo mu Burundi bikemutse nibaza n'ugwaruka bishabishikirwa hanyuma ngaca mvuga kuwo karimo byigenga nawe nyine ndibaza ahantu Burundi tudakekeranye ndibaza batumiye yabisha bagatumira Pacifique ni nyamagire tute sosiyete sivile usanga nizi sentiwe ni kuvuga ngo tutashyigikira niba bashyigikira manda abariyo iyo kote yose yaga gushimiza Pacifique avuga abayigwanya nibavuga Gilbert Beko niyaga kuvuga bose baraza kubitahura rero gutumira umwe naho nyine kugwaruka nibaza naho nyine kubakuriye bifite nashaka kubatumira kugijyana bisa n'ikintu gusa imbere y'uko ndahanyiza. Halo?
Yego.
Nashaka muze dutumire ko hari utwara ishyirahamwe AJEB Association des Jeunes Entrepreneurs ariko yigisha entrepreneuria mu makampisi atandukanye amaze iminsi agirisha amakonferense de batwara byumvise baramutumira kuri radiyo kiriti na cyane cyane nibyo bikeneye kuko nubwo twova mu bibazo u Burundi burimo bya politiki n'umutekano inyuma harakenewe abatuba bize entrepreneuria kugira bashobore kwitunganiriza ubuzima kuko tukiri muri ibi bihe turimo rwaruka rubonyeka amashuri bikicara muri tariki bijyanye na entrepreneuria ntabwo baba ariko baraza twokwama mu bibazo murakoze.
Icyumviro cyiza cyane Nitunga urakoze cyane nawe. Eka twakire na Jean de Dieu shikiriza ikibazo n'icyumviro mu majambo make cyane turiko turaja ku musozo w'ikiganiro.
Ndabumva.
Mhm.
Naje nagomba mbaze.
Mhm.
Bo ku kibazo cy'ugwaruka naho bavuga ngo abanyepolitike ngo barahenda bagwaruka rukajya mu bintu bya politike.
Mhm.
Ariko bujya mu kirundi bacu mugane iki kigo kwakikiri gito kandi cyuzoba ukitegura ukiri mutoyi je nibaza ko nabo banyepolitike baciye mu bwana. Ahubwo baba bakwiye kumenya ati mbego rwaruka politike rukurikirana irufite iyahe ntumbero. Abajya aba bantu bakuze nibo baba bakwiye kumenya ukungene bakwiye gutwara rwaruka bakaronderera akazoza imigambi. Aronda kumva?
Ego urakoze cyane Jean de Dieu urakoze kuri ico ciyumviro tuko turaja kumusozo nkuko nabivuze reka duha kajambo ka nyuma Vianney na Patrick. Vianney shikiriza ikibazo icyumviro cya nyuma muri iki kiganiro mwakoze cyane kwitaba.
Yego nagomba mvuye ko ikibazo rimere kuri iki bavuze yavuze umuntu arije wa nyuma reje ati none hitavye umutode civile atanga kariro nka Pacifique nabaze rwose civile ati canke wa Europe nagomba yuko gatoyi nga mbarya ndibaza yuko aho bitwuse rukirwaruka ndabwiye barya bagenda baseruka inyungu zabo kandi nabwemvuga kuri cyaso rezivire mu Burundi rezivire twa neza tudahendanye mvugisha ukuri rezivire uno munsi nk'abanyepolitike hari groupe zibi ariko rezivire umenga ni guverinema iko naho hari niso rezivire umenga ni opposition kandi aho batumye mu niso rezivire bagende harusha bose ndabagenda bitabanyepolitike
urakoze
rezivire n'abantu.
Ego urakoze Vianney. Patrick namwe
bo murakoze Jenny baza ko mavuze gutu turasozera nta byishinza kuvuga je gusa nahagaze hamwe niho nza gusozera shaka ko kugwanuka gose gwo mu Burundi guyumva mu societe civile twese turi mu mugambi tubanza kuyumvamo ko turi umuntu umwe ko dushaka gushaka ku kintu kimwe twanke kurenganywa haba mu bijyanye mu migambi yacu cyane se mu gihugu duhagarare agateka kiwacu. Murakoze
cyane gose Vianney ndayisaba mu ishyirahamwe Aluchoto turabashimiye cyane gose muri iki kiganiro muri sanga mwitavye kugira ngo mushikirize ivyumviro n'icokogwa kugira ngo u Burundi bwogorore namwe Patrick Nkurunziza mu mugambwe sahwanya Frodebu kandi ukaba userukira ugwaruka gwo mu runani ADC ikibiri turagushimiye cyane gose namwe mwabajije ibibazo mugashikiza n'ivyumviro badufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye mwese mwari kumwe na Oriane Tangishaka mugira amahoro y'Imana mwakoze cyane kudutega amatwi.